ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Izwija Amerika, mkinundi ni kinyarwanda mu Burundi, mutumvira mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu www.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi irangiye hatangujwe icese mu Burundi gikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshure bakwije imyaka yo gutora. Urugo rumwe rutanga amafaranga 2000 ku mwaka, mu gihe umunyeshuri nawe atanga 1000 ku mwaka. Izo ingo zingana imiliyoni 2,150,000 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato n'ayisumbuye n'abiga mu za kaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020. Umugwi ujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abatari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana ni miliyaridi 5. Uwo mugwi wemeza ko ingo zose zitegereza gutanga iyo ntererano ata na rumwe ruvuyemo. Bwa Barundi basinzikajwe n'ubukene bukomeye cyane kubasaba intererano y'amafaranga agenewe amatora ko bari uku basongera isibe, mu gihe n'abadafise akazi hamwe n'abanyeshuri hamwe n'abashikanye iyo myaka yo gutora bose bazotegerezwa gutanga ayo mafaranga. Abatazoyaronka bizobagendera gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Nyamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana atubwire ku gikorwa cyo gutanguza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe icese ku munsi wa kane w'indwi turangije mu Burundi.
Ingo zingana ni miliyoni 2,150,000 hamwe n'abanyeshure bo mu mashure mato n'ayisumbuye n'abiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuliyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Nk'uko byashikirijwe mu nama y'ababuramatari n'abamusitaneri umugujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5. No kuvuga umunyeshuri azotozwa 1,000 na y'urugo rwose rutozwe amafaranga 2,000 ku mwaka, mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano. Bamwe muri bo bafise amakenga ko ashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu.
Nuko hari abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene hama bakajya gutoza amafaranga y'igihugu, umuntu iyo bagombye kuza guca mu ryahumye umugabe mwiza w'igihugu.
Ibicanye n'aya maresi mwo bamwe arafashe intumbero zikwiye ku buryo atamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino.
Kuri ico kibazo umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe kw'ikidodo cya komine. Kindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze. Ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni ukuri hamwe n'ubibubanza Nobis Terence Butoyi.
Kozi wa leta usaba tuzi uko wewe bakatira kuri konti niba washika ku rugo rwiwe akavuga ati cye bakatiye kuri konti kari mwatubwiye yuko ari ku rugo bitogenda gute.
Twasabye amahera kuba matrikule y'imirima mu iby'intererano ngene bijyanye n'iki gikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu bashoye nk'ikawa kugira ngo batere n'abatore. None abo bantu nimba bazaba baramaze gutera amafaranga badusiga kubazwa kuko burya matsikire y'umurima isana na menage.
Kuri icyo kibazo haba mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati eka no mu mugujeje gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rumwe ruvuyemo. Terence Nahiraje umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri icyo kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora.
Wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turagira biratandukanye abantu bonye tuzi bamaze guterera batanze akarero ku 2000 na 10 mitumba mwese murabyibuka ibisigaye na twaraterereye nawe waraterereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafunksioneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo tuvuze 2000 ku rugo namwebwe murimo iyo rero niyo ni wasa ntimuze mwibaza ngo twe twaratanze byarahetse izingo 2,250,000 twaharuye namwebwe ingozi wanyu zirimo twese zirimo no kuvuga ko riri 2,000 ku mwaka muzobitanga hama namwe babaheresa nk'abandi kuko murimo nako kabijya mu byumva.
Abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa 31 kwezi kwa 12/2018. Ibiharuro vyashikirijwe n'ubushikiranganje bw'igihugu ca leta vyemeza ko hakenewe amafaranga arenga 70 billion kugira amatora yo muri 2020 agende neza gushika kwa 31 ukwezi kwa 5/2018. Hari yamaze gutangwa ayarenga 17 billion mu gatumba muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Raymond Zimana kuri iyi nkuru. Mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Madame Justine Nkurunziza yahoze ayoboye ishyirahamwe Ecosome rikurikirana ivyerekeye amatora mu Burundi, aba muri iki gihe muri Canada, na Eric Nsengimana aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika gishinze guhindura ingendo mu rwaruka ribikishije mu bikorwa mu Mvunyapfunyo AJAP ari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Naramutse.
Yego, nashaka ntangurire kuri Madame Justine iki gikorwa cyo gusaba intererano ku matora mu mwaka w'2020 nkuko mpeje kuvyumviriza muri iyo nkuru y'umumenyeshamakuru wacu mucakira gute.
Twebwe ni igikorwa kidutera impungenge kuko umuntu atangura kwibaza ati mbega ayo matora bariko barategura Abarundi barayiyumvamo, mbega iyo intwaro isanzwe ihari ni intwaro ihagarariye ku gutwara neza gushikaho bo kwifuza kunyarutsa ayo matora cyangwa kuyaterera kuko turafite ubukene buri mu gihugu. Abajejwe intwaro bari gutegeza kwenda kwiyumvira bati mbega iyi ntererano tugira dusaba abanyagihugu barafise ayo mahera barafise ubwo buryo kuko turazi Umurundi ubukene arimo, turazi yuko Umurundi ahari kenshi ubu ho bigeze no kurungika umwana mu ishuri benshi batakibishobora, benshi batakironka n'icyo barya. Turazi ko kuva kera Umurundi cyane cyane Abarundi nyarucari ari abantu bafise ikibazo, usanga no kugira umubaze ngo azane igihumbi cyangwa 2,000 ku mwaka, usanga niyo noti hariho abatarayibona mu ntoki batarayibona kuko batagira icyo bakora, bakironka n'icyo basarura ngo bagurishe. Ugasanga rero ubukene bwugarije abo Barundi ntiburi ko buratuma nuko bashobora kubatoza iyo ntererano kuko ntibagira aho bayakura, nka benshi basigari ntabwo banaho nikora. Nicyo rero cyane cyane giteye ubwoba kuko umuntu akavuga ati mbega ayo mahera azoja hehe, azoba jere gute kuko muri buje y'igihugu ayo mahera ntayarimwo. Icyo nicyo kintu giteye ubwoba. Tubona tuti ibyo bintu byo gukoresha ku nguvu ku bantu badafise naho bikora ni ikintu giteye ubwoba cyane, kandi tubona ko bitari mu nzira itumbereye neza.
Yego, nawe Eric Nsengimana muhavuga iki kuri icyo gikorwa?
Murakoze cyane ku gikorwa kijyanye no guterera amatora. Je mbona ko ariki kwa chiza sana na chana sana kwa ngao nye akarolo zata anze mguhi nyanyura ibili kwa shingiro aho wabanyagi hugu wanyene bashoboye guterera kandi bakanezerwa ari naho mwabonye ingene baje gutora babyumvamo kubera bari bagize isho bakora muri ayo matora ku buryo isazine nka bose bari baje gutora kubera ko biyumvamo by'ukuri ko ari igikorwa c'iwabo naye handi amatora ageze mu Burundi wamenga n'ibihe novuga bidasanzwe aho wasanga mbere bamwe bacha batangura guhagarika umutima abandi bagatangwa kuyumvira bizokurikira mu nyuma abandi bakaza gutora amasaha yarenze abandi bakaza bigura intege ariko ubu uri kuraraba turabiye nko ku matora yaheruka kuba urabona ko kubera abanyagihugu bari ba umugambi bari bawugizisho bawutereramwo ndabona ko ari byiza cyane na cyane cyane ko bihiteka umurundi kubera ko nubwo disinari karavuga ati ati nabarakenye sinibaza ko hari umuntu akenye ku buryo umwaka ushobora guhera atarose ibihumbi bibiri mu rugo rwose iyo bavuga bati duyatoze umwe umwe niho byari kumvikana naho nyene nzovuga ngo gutanga demire mu mwaka atari bamwe bavuga ngo bantu nikora leta isanzwe ifasha iriko irafasha yavemire no kuvuga ngo babura ibihumbi bibiri mu mwaka mu ngo ziri mu Burundi ndibaza ko bari kubasuzugura tuvuze ko hari urugo rudashobora kuronka ibihumbi bibiri tubasuzuguye cyane rwose abanyagihugu kuko ndazi neza ko nawe nyine abivuga bizi ko mu Burundi nubwo ubukene buhari nta muntu aratariye nubwo ubukene buhari utaronka ibihumbi bibiri ho wumva ko abantu bose bopfa mu minsi nk'itatu nta muntu n'umwe yosubira kubaho kuko nyoronka icafungura ndibaza ko badashobora gufungura amaheri igihumbi cyangwa amajana atanu mu mwaka wose hanyuma ngo babeho rero kuba bagize kuba biyumviriye ko abanyagihugu bongera icyo bakoze ni igikorwa kibaha iteka kibasubiza umutamana na cyane cyane ko amatora ari ay'abarundi bose abakerekeza aho bakagira icyo bakozemo kandi musanzwe mubizi ko umugambi nubwo bari mwiza gute umunyagihugu atawuterereyemo nta nkeka uwo mugambi arawuvuruga hamwe utegera ushika kuri iyo objectife nubwo waba wawuteguye neza
ku bwanyu rero muravuze ngo naho abarundi baba bakenye nta ushobora kubura ayo mafaranga ibihumbi bibiri ku rugo n'umunyeshuri agatanga igihumbi none nk'abatazoba bashoboye kuronka ayo mafaranga harimo nk'abadakora nk'abanyeshuri ndimona ko ari ikibazo kubaka amafaranga kandi ataburyo bagira mu bisanzwe ahubwo leta ategeza kubashiriraho uburyo bashobora kwiteza imbere bagashobora kwigwanako
bo leta imigambi yo kwiteza imbere nta kitari kirakora kugira ngo abanyagihugu batere imbere ndazi ko bakora ijoro n'umutaga ku neza y'abanyagihugu nayo kuvuga ati abantunze abantu bashobora kuba igihumbi ibihumbi bibiri mu mwaka wose niwo bwa ngo bazaba bayabuze kubera ugiye kuraba nk'ubu umuntu uzeje ntwara abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu ngaha mu Burundi iyo ntumiye inama no kuri uyu wa gatandatu nari mwirango yitabye abantu barenga igihumbi uraze muri abo bantu batarenga igihumbi harimo abanyagihugu bato bato tubafatiye ko ukaraba abatari bafite telefone usanga ari bakeya telefone nicyo kintu nta telefone rimwe iriho y'ibihumbi icumi nta n'itelefone iriho y'ibihumbi mirongo ibiri umuntu aparubenye gutunga telefone agaparubena mushyiraho amayinite si ukuvuga ngo ni umuntu abakenye cyane rwose hariho yego n'abatagira izo telefone ariko atari uko bakenye ariko ugiye kuraba si uko ubukene buvuza uruhwa mu Burundi gusumba mu bindi bihugu hanyuma ku bijyanye n'ikibazo mwaje mutino n'abatazo yatanga bizogenda gute nibaza bata abantu bazofunga cyangwa ngo bagire babakumire mu kibano ariko sinovuga ngo bazaba baje gutanga kubera ko ari ubukene ahubwo bazaba baje gutanga kubera ko batabyumvamo cyangwa badakunda guterera badakunda kujyamo n'abandi kuko niko igihugu kibayeho gitegerezwa kubaho mu budasa ariko jewe ndabahamagarira ko bokwitabira ako kamo
nawe madame Justine aho muhavuga iki
aho je ndavuga yuko numva eri numva ari muri banyaguhiko kuko avuga ko abarundi badakenye ariko murazi yuko benshi bavyiyamirije turavye no muri sendika z'abarimu basanzwe bahembwa bitwa ko bafise aho bakura bose baravyiyamirije mu masendika nuko ni vya bindi nyene ubona ko ari ibintu by'igikenye ibyo bariko baragira byose babigira ku gikenye ibintu by'ubugi none uwo mubaza yo mubaza ryari babajije abanyagihugu ko babishobora kuko ico ni kibazo gitegerezwa kuba ku gushaka mugani gitegerezwa kuba ku nguvu ngo batange itegeko kuvuga ku itegeko rikorera ava hejuru muri ministeri rikorera ava hejuru mu no kugira ngo iki mu bategetsi mu buri ba guverineri ubwo ugasanga abanyagihugu baraza baritaba amanama kubera uwo nta wovyanga baritaba amanama kubera avuga ati je ni nitaba zambonera kure ziza kundara ku mugono je ni nitaba ejo murazi yuko ibintu byinshi usanga bagize bati no kugira uronke attestation de naissance kugira uronke urupapuro rw'i commune utegerezwa kwerekana ibyo ayo mahera uba watanze murumva yuko ibintu byose bimaze kujamo ingufu ntabwo bijyanye na demokrasi icyo twovuga kuko bo barazi yuko barafise aho bakura mugabo hariho benshi badafise aho bakura kandi abanyagihugu benshi baravyidogera murumva rero n'ibintu twovuga tuti ni ibintu byo kwitonde awari yanse yuko baterera amatorora mukamatorora mugabo ni ibintu byo kwitondera umuntu akamenya ati abantu barabihagurukiye barabyishimiye uko nivyo avuga ngo vya referendum ngo barabyishimiye murazi ngene vyagenze murazi ngene habaye mu iterabwoba ugasanga baja ku ngo kudodora ko utagiye gutora uzoshikirwa n'ibintu ubonye bazomenya ikigushikira murazi biri kubiraba mu Burundi icyo gituma rero ntavuga yuko ari ibintu biri muri transparency biri ku mugaragaro kandi abanyagihugu bishimiye ahubwo uwo baza neza agatangura akabaza abanyagihugu akabaha ijambo bo nyine bakavuga yuko intumbero bashaka kuyiha mugabo intumbero yivye ku bategetsi kuko ibihe tugezemo nta muntu agigira ibintu by'iterabwoba.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Salomon, uratwumva? Yego. Watubwira huri, watubwira ikibazo canke intererano waba ufise?
Ndi mu ntara ya Kayanza.
Yego.
Ndabanje kwa mutu mutume madutumiri.
Ni babiri barakumva?
Ama leje nanjye uko nabibona ni nk'interano ya mvuge. Nabona yuko gutera amatora atari bibi. Kandi ni nabyiza kuko bize nifashanye zivuye hanze si byiza. Ariko iyo barabitegeko bakarikora neza ntigira bo ribangamira nawe rivugate ibaze nk'umunyeshuri cyangwa umushomeri mubwira ngo terera amatora mu gihe ku kwezi atari n'igihumbi igira yinjiza uko je nabona ko ari nk'ukumurengana kabi kuko yaba babitegura neza nka gihe ubwanye nabona yuko baba bakwiye gukata nko ku mushahara yaba yinjiza ariko nawe ugasanga nta mahera yinjiza reka ndawe nka karoya igihe ikibi bya referendum bakubwira ati mu gihe utagiye no gutora urwanya leta kandi mu Burundi abona ko atagiye mu matora cyangwa ibikorwa bya leta aba yitwa umwanzi mu gihe ejeye ku bwanjye nasaba yuko ibyo bintu bisubiramo kuko agiye ni umushomeri mbona ari ukuturenganya kabisa. Murakoze.
Murakoze. Aho muhavuga ku ikiyereka
ego arakoze cyane abashomeri ahubwo nibo bari bakwiye kugira icyo bakoze na cyane cyane ko bari bafite n'umwanya wo kuguma muhira ntibicare baguma bakorana n'abashomeri kuko abantu bose uri kuraraba bose baguma bakora ko ari abashomeri ni ukuvuga igihugu kizotunga abantu bicaye ngaho ari abashomeri bakeneye kuza kurya gusa oreye gushyira mu ngiro ibyo bize bakimingira imirimo bagakora kugira bateze imbere igihugu n'ibyo bihugu bindi bya Buraya ibyo byose wumva bikomakomeye ugiye kuraba abanyagihugu leta yakazi se abanyagihugu benshi cyane usanga kenshi ari amaindustri ibikorwa abantu bigenga bakoze rero mbanduka kwa amako mu muzu ngo tugume twiyumvira ngo turabashomeri ngo leta izotugabura twese ico cyose n'igikunda kare na leta ya miriki irabivuga leta ikora irafasilite ibikorwa twa turiko turakora ngo kirabigende neza hanyuma kugitaye nuko ngo baba bararenganije abanyeshure ku mwaka umuntu kugira ta igihumbi twese twarabaye abanyeshure mo ntariyo namahera ku ishuri usanga batanga arengeye n'ico gihumbi kandi nta muntu ayidoge mirango ni kubera ko bitanguye uyu mwaka umuhini umuhini mushasha utera amabavu abantu bazogenda barabimenyera kandi abantu bari bafite mu mitwe ko hageze amatora amahera ava muri pinide amahera biburaya amahera pahe hanyuma ugasanga iyo ngeso y'ugusegerereza no gutega amashi yarafasha abarundi twese dusigaye turi uyoberwa abashefu uyoberwa abagize iki bose kumva bariko badefanda ibijyanye no gusegerereza kwama witeza amaboko hanze oriye yukuyumvira ati uno munsi umwaka turimo ntitugire muri demiride turi mu gihumbi kimwe amajana na mirongo ibiri uno munsi turi mu gihumbi kimwe turi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihe byarahindutse nimbi bihe byarahindutse abantu bashobora kuba bagute igihugu kizokubakwa na benecu nimbi igihugu kizokubakwa na benecu umwe wese ategeza kugira icyo akoze kunoze kuneza igihugu ciwe kuko nimba amatora atabaye mu gihugu ibikurikira murabizi aho bose ariko baravuga ngo amatora ntabe nukubera umbwa mbere nibo bagira birukanka mu ibarabara bavuga ngo ama imfashanyo ntizihagarare nimba rero twirutse mu ibarabara tuvuga imfashanyo ntizihagarare hanyuma leta ikavuga iti ko zihagaze ndeka umuce duce twikora ku buryo dufise abakunda igihugu na twebwe abarundi nyene no muzi ntihari kugaruka bavuga ngo nitugire ngo nitugire icyo dukoze ngo tuanze ngo twirukane ku abanyagihugu abanyagihugu barababajije biciye muri wa mugujejwa ujejwe ibiganiro waciye mu gihugu cyose ibyo bashikirije ku maradiyo ku mateleviziyo mwarabyumvise nje naraparitise mu ntuze muri zirya muri ziriya konsiritasiyo bagize abanyagihugu barabajijwe barabazwa bari egisipima umwe wese aravuga ati turakeneye amatora twebwe nyene turazi nyene amatora ko tuzogisho duterereye nanoze na Justine n'umushefu azi ko yari umushefu muri Kosome awo mubaza ati mu migambi waranguye mu Burundi ko tuzi wakoze byinshi wabajije abanyagihugu kanga ushaka kwandika umugambi nta migambi mirongo ibiri yo kubwira yaciye ku banyagihugu
reka bishure
kugira abanyagihugu biyumvire hanyuma bazanye ibyiyumvire nabo baheze babitumbereze neza na cyane cyane ko basabye na konsibisi itavuna
reka abishure mu mwishure Madame Justine
cyane cyakata cyambere cy'ukumwishura ko nuko binezereje cyane cyane bibabaje kubona yubahuka kuvuga gutyo avuga ko atabantu bakenye aserukira ugwaruka akabazi ugwaruka rungahe rushomereye we avuga yuko bashomereye kubera ari bavyitera ico kintu cyateye agahinda kuko abahejeje amashure arazi uko bangana bari mu ibarabara mugabo iyo leta rero ntiheze ngo yiteho kubaha ako kazi ibafashe kugira imigambi ahubwo hakubafasha kugira imigambi ikabafasha ngo gukizura hamwe abana barara barirukanka ntibashobore no kuzinduka bashobora kugira no kwiyumvira bataciyumvira ahubwo bagumara abantu baguma bakoreshwa ibyo rero wewe ngira arazi abiwe kuko murazi kubu hariho banyagusa na banyagukira hari abafise n'abadafise kugira nibaza ko abadafise badafise uburyo batagishobora kuronka uburyo ahubwo mugani wabo baguma basegerereza basigaye ari bo benshi icyo rero sinzi ko ari cyo kintu kimunezereje aserukira urwaruka hakubavugira bati reka leta ibaronse imigambi ibafashe kugira iyo migambi hanyuma ejo nihagera guterera babe bafise aho bakura ibyo kuvuga nabyo ngo ishyirahamwe ntirikora nka leta burya bayisaba byinshi kurusha ishyirahamwe kandi kenshi twakorera ku migambi twaba tuzi ikenewe kandi hariho benshi twaba twabajije ibyo rero ni ibintu rero tutogaruka ko ahubwo tugaruke kuri ico kintu cuko mbega barundi barashaka guterera mbega barundi barashoboye nta numwe yari yanse ko abantu baterera mugabo reka duhagarare ku kuntu mbega barashoboye cyane ibyo bintu bariko barakoresha ingufu mbega bazovyakira gute cyane bavyakiriye gute nababwiye ko mu masendikaho nyine ubwabo bamaze gutangura kuvyanka bakavuga bati naho dukora nitugiraho dukura hanyuma n'uwo munyeshuri bariko barayasaba mbega arayafise icyo reka tubese yariste dutangure kuvugisha ukuri nitugire tuti hariho tumenye ko hariho abayaronswa bagira Imana bakayaronswa n'uyu munsi murazi ko nakazi ubaho bigeze atabintu byo kugira ngo urapfa kuronka akazi udafise ikarata nawe nyine barabikwibwira udafise ikarata ya CNDD-FDD nta kazi uronka murumva rero ko si benshi bazoronka aho bakura kandi si ibintu bategerezwa kugira ku ngufu je na nka izo ngufu bariko barakoresha kuko benshi nayo matora efekima niba yiyumvamo ntibabona ko ari ikintu giteguwe neza usanga bamwe bakumiriwe usanga abo rero bakumiriwe none ubabwire umaze kubakumira ngo terera cya kintu bariko barakumirwamo
yego
cyo nicyo kibazo kinini gishaka kumubaza akoreshe ukuri arare yuko aho abaye abo aserukiye mbega barabishoboye icyo ni kibazo gikuru cyane hanyuma kandi umuntu amenye ati mbega babigize kugushaka by'ukuri cyane n'igikenye turabizi cyane ko ubu ari cyo gikenye utari mu mugambwe CNDD-FDD uri umuntu baza n'inkoni bati cyangwa uje gutora uramuriuka no gutora muri referendum nasubiye kubivuga yuko baza kungo bati cyangwa uje gutora none mwumva iyo demokarasi turimo ari iyi
reka tubandanye ku mirongo ya telefone dufite Thierry wo tubwira irindi izina nahuri
bahitaki hanyuma ndi mu Burundi
ego watu ufise iki cyimviro cyangwa ikibazo
ni cyimviro ufite
ego
ntanguru bwa mbere n'ukuri ni sabe imbabazi uwo muntu yitwa Eric ariko aravuga ariko anavuze ndumvise ko n'uwo mukenyezi ati akavuga ni ikintu kibi kandi mu gihe tuzi ko aserukira urwaruka ananje ndamubwira ndurwaruka ariko ndumvise ariko aravuga yuko ngo bishomere ngo biri ngaho ngo bireze amaboko kumvise ari ibintu bibi cyane kandi mu by'ukuri nimba hari ibishomeri bazi yuko bitagira akazi hama guca bazi bagaca babitoza amahera je numvise umenga bihuse ahubwo womenga ubwa mbere hobanza kubaho politiki igwiza akazi kugira ngo bino bintu bibe sino ibindi byo ni byiza kuko igihugu kimaze kuvuga yuko cikukiye na Nyarugenge duherutse guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira birumvikana yuko abarundi babwirizwa kwifatira mu minwe yabo igihugu cyabo na vize bigaragara ubwa mbere mu gushobora kwitunganiriza amatora bunyine bayatera ariko mugabo ari ikintu mufaso navuze ngo abanyagihugu bafashwe ku ngufu nivyo murabizi burya na demokarasi kugira ize mu Burundi yabanje kumenyerezwa rero birakeneye ko abanyagihugu bamera nk'ababedika bakamenyereza ino kintu cyo guterera rero gatoyi umuntu yomera nk'ushira mu ngufu gatoyi mugabo ntahaje kuko ucivuga ko n'umunyeshuri yiga mu mashuri y'intango umunyeshuri ukaza ngo uje kumutoza amahera umenga leta irikirarenza urugero nije gituma jewe kubwiwanje ndumva ko ari ikintu cyiza ubwa mbere guterera n'amatora mugabo arabe neza bibe nk'umuco ubwa mbere kuko turashyize amakenga yuko zino ntererano naho ziriko ziba tutazi ko zizotunganya uko byari bitumbereye cyangwa byabwiriza ku mera ariko kandi barabe hariho abantu badakwiye gutozwa amahera nk'abanyeshuri murakoze cyane fidele
murakoze dufite kandi Nduwimana uratwumva irindi zina naho uri
ego ni twandiye mara ni kano wandi mukanyesha mu gisekara cha Bujumbura
ego ufise ikibazo canke cyumviro
ya ni cyumviro
ego
ego gutanga ingerano mu matora ya demi referendum cyari cyiza mugabo barakwiye kuraba umuntu ntaye atange ku ngufu urumva ko batoca kumuhana batoza ku ngufu kandi utazuyatanga ingana n'ahandi barakwiye kuyaraba umuntu agatanga ashatse hama nkaca mvuga yuko ko bavuze ngo umunyeshuri ngo azotanga igihumbi rero ubwo umunyeshuri yigwa ku ishuri azotanga igihumbi amahera ayakuye hehe cyane nk'udakora nk'ubuzi ayo mahera we atayakora hehe barakwiye kuyaraba mu guterera ayo mafaranga y'amatora hagaterera nk'abo nyine bakora bafise ubuzi naho nyine ntiwo bakunga ngo hagaterera nk'ushatse kuko tukibuje n'icyo wacu kandi turakeneye amatora meza ngaha mu Burundi. Icyo nicyo kibazo nareba.
Urakoze Eric. Ibyo byiyumviro bya Thierry Nandu Uwimana mubivuga kuri alo
ndumva ko ari karaza na ntuze na Thierry nyene nawe nyene ni sawa kubera yavuze ati abantu nuko bamenyereza ati la demokrasi nibuke uze nashane cyane ko twikukiye ubundi bwobwo nitwari tubwirizwa kuba amatuteze amashi ngo dutegerezwa kuba amaturondera ngo ifashanyo zivanze kugira twitunganize amatora nimba twariho ibwirizwa shingiro ivuga ko amatora aba kandi atabaye acaba videnci tijanere aba evidenci tijanere no kuvuga acaba babugabo bwigira n'abagabo bwiga umwe wese akashaka kuba perezida abandi nabo bakagira bakazana ingorane mu gihugu urumva muri icyo gihe birakenerwa ko nubwo ntuzeye gisenga kavuga ngo navuze ko ngo badakenye navuze ko bakenye mugabo atamuntu akenye ku buryo buri 2000 mu mwaka niko navuze ntagifatire rero mu bwici gukena biratandukanye gukena ku buryo buri 2000 urumva n'ikibazo gikomeye cyane rwose. Nyuma aravuga ati baravuga bati ikibazo nuko amatora mbega bose barayumva muntu ntiyumva amatora wumva wo gukunda demokarasi ya demokarasi duharanira iyo bari wowe ukeneye kuzaba mu gihugu kimeze gute wowe ukeneye kuzaba mu gihugu cyitwara kitagira indongozi atamatora aba amatora si kuvuga ngo bose barayiyumvamo ni obligation y'umuntu wese azi ko ariko araharanira intwaro ya rusange
ariko
rusange ikintu cya mbere cyerekana n'amatora
ariko
amatora ni ukuvuga ushaka inzira y'intambara
nta kindi ariko nka Nduwimana na Thierry nibaza ko ari Thierry sinzi yavuze ati yaba bareka hakabamwo ugushaka demokrasi y'ukuri umuntu ntategekwa kugira ikintu atiyumvamwo uko kubatangisha ku nguvu bose n'abatavyiyumvamwo neza n'abadafise uburyo ndibona ko ari kibazo
mbo nagomba mfikuri kintu kimwe ngaha kuri ivyo ugiye kuraba ngo bafata ku nguvu nta muntu n'umwe ndumva bafashe mu ishati ngo genda guterera amatora ariko hariho itegeko twese dutegerezwa kuyisunga iri tegeko ryasohotse kandi nibaza ko ahubwo kubona bavuga ati batangishije 2000 je kubwanje mbona ari makeya mu mwaka wose urugo rusanga rurimo abantu 10 urugo rurimo abantu 10 n'umwe wese ashobora gutanga amahirwe ijana amajana 200 gutyo mu mwaka wose ugasanga bagize bayarisha amahera ubwo ni makeya cyane rwose ugiye kuraba harakani yo bashobora ku 50,000 naho nyene njya zari kuba ingorane hoho kandi naho nyene yari kuba pratique nziza kandi bari kuyatanga rero iyo umuntu akunda igihugu ntaraba igiciro hariho nk'abo wabonye batatu batanga imiliyari hari aho batanze imiliyoni hari abanyeshuri abanye muri lisi batanze 3 million nk'abajya bibereye hanze ninde umuntu yabasize ko president ngo kubera mwarose buruse ya leta ngo nimutange amahera ni volontaire abantu buke bazabimenya ariko nta ntuze nta tegeko rihari ko twese dushobora kubihuriza
ariko
ikindi nacyo nagomba mbaze ntuze gisine avuze ngo bazinduka gutora ngo abantu ngo gihe batora muri referendum ngo babakura muhira ngo genda mutore ngo genda mugiriki nibaza ko ibintu bijyanye n'amatora hari imigambwe yari ku rubuga umwe wese nibaza ko yahimiriza abari mu mugambwe wiwe je nari mfite aba observateri 3,000 mu Burundi bwose nta iyo ka mu maraporo barungitse ndetse na je naho nagiye ntayo nigeze mbona kandi ikindi nacyo nuko gushika isaha 6 abantu bose babaje gutora nawe bose bari batwara ku nguvu iyo batwara ku nguvu nibaza ko isaha 6 batari bakuba baje gutora hasi ya banyuma kuko bagiye kugera ikintu nabonye hageze n'igihe abo muri seni baza basanga abanyagihugu bamaze gutonda bishakira kuza gutora bigire ku mirimo rero ubu nibaza ko ariho shanjuma ikomeye cyane rwose mu bijyanye na volonte n'uko igihugu biriko biragenda neza kandi twese tuzobyumvamo n'ubwo wumva biruko si ngombwa ngo twese tuvyumve kumwe ariko twese turabwirizwa gukunda Burundi nimba turi Abarundi kuko bose ababwanka n'abawukunda bose bazotegereza kubugarukamo swate ugaze wapfuye cyangwa uzukomeye mugabo igihugu cyakwiye tugarutse mu Burundi nico gituma impeso yacu twategereza kwikunda
ariko uravye uko babivuga bavuga umugwi werekeye gukurikirana izo ntererano zizotangwa wemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rumwe ruvuyemo urumva nta gushaka kuri mu
na vuze ko ari itegeko yo rihari no kuryubahiriza kandi itegeko rihari nta umuntu wese abwirizwa kuryubahiriza kuko no barundi no muri ntunze nta societe nimwe itarimwo itarimwo amategeko nimba aha muri societe runaka hafashe ingingi wewe kubera iki wikuramo nk'utarimwo ari abantu batari abarundi nimba twese tuvuze tuziterera amatora abarundi zoterera kubera iki ari abacu ko batari abarundi badashaka guterera ikino gihugu kino gikogwa cyo guterera amatora si gikogwa cyo kugira cyo kubaka inzu y'umukuru w'umugambwe cyangwa y'icyo kubaka inzu y'umukuru cyubatse inzu y'umukuru w'igihugu wumva n'ibindi cyangwa y'umushyikirano cyangwa y'umuntu kanaka ni gikogwa cy'igihugu ibizovamwo amatora agenze neza cyangwa akaba bizoshikira ku munyagihugu n'uwahariya hasi mucankuzo n'uwahariya kure bwa mbarangwe azoshikirwa nico bituma umuntu wese ategereza kugira uruhara iyo wabo iyo muri societe yabaye organize uko ata muntu numwe ategereza kuvamwo aho societe zose nk'ubu bavuga bati wowe ku kazi uno munsi ku juri ya Amerika haza gutonda ubushaka harabaho kwigumira baryamye kubera ko hari amasaha y'akazi avuga ati setere mutegereza mwese kuba muri ku kazi
madame Justine Nkurunziza muhavuge
aho kero nguma ngaruka mvuga nti ahubwo ntakiri n'umuserukira abakiri bato ahubwo aserukira ariko n'umuvugizi wa leta nibaza ko yarakwiye kuronka iyo titre mugabo igikomeye cyane nuko abo yitwa kuri karakugira bari mu bukene kandi batagira akazi bariko baramwumva ibyo ariko aravuga ha kugira ati agwane babaronsa akazi nk'uko sinibuka ko ari he sinibuka wabivuze yavuze ati ahubwo ni babafashe baronka akazi hanyuma bagira umugambi utomoye wo kubahimiriza umuntu agende abyiyumvamo avuga ati ndanezerewe ngiye guterera ayo matora nta n'umwe ashigikiye gusegerereza toramo kadushitse kuri iyo independence y'ukuri iyo independence economique y'igihugu tugashika kuri independence y'umunyagihugu economic hamwe avuga ati jewe ndahagurutse ndagiye guterera kugushaka kwanjye kuko numva iyo bijya kuko hategerezwa kubanza hakaba education civique abanyagihugu bakabyumva neza hanyuma bakabaronsa uburyo kugira umwe wese akore mu mufuko abishaka kandi abyiyumvamo ibyo ni ibintu byiza cyane mugabo kuvuga bati ni itegeko urumva ko mavuga ati ni itegeko agarutse kuri za nguvu yari ko arahakana kuko bariko bakoresha inguvu bariko bakoresha igikenye hamwe bavuga bati niba utadoza gutora nakubwiye ko ibintu byinshi mu bakoresha inguvu ari ukubaka amasade bagenda bagatoza waba muri uwo mugambwe utari muri uwo mugambwe amahera yo gutoza yo guterera ngo mu kubakwa ngo ingoro z'umugambwe ayo yose bayatoza ku nguvu kandi abanyagihugu baridoga kandi nakubwiye yuko wewe urumesha makuru urazi neza baza abantu bo mu masendika reaction bagize ukuntu bavuze bati n'ukuri bariko bayikoresha igikenye none kubera iki bakoresha igikenye n'ayo mahera umuntu ugasanga yatanze kabiri yatanze gatatu ayo mahera ntibazi nye nazo bajehe nta na hamwe ari muri budget ibyo bintu ntibibaho bitegereza kuba muri ligne budgétaire bakabikora neza nta waravyansi babishyire muri ligne budgétaire bavuge bati amahera azokora gutyo mugabo turazi yuko ubu kenshi batoza bajyana mu mifuko yabo ibyo rero ni ibintu tudashobora kwemera yaba twabishobora mugabo bo bavuga ngo laissez avoir la caravane passer ubu nibyo basigaye bakoresha uwo munyagihugu baguma bitwa ubu rero mama wanjye baragarutse ahantu bavuga ngo abakunda igihugu n'abadakunda igihugu mbega iyo umuntu akunda igihugu bamubonera kuki iyo umuntu adakunda igihugu baca bamuhora iyo umuntu kubye yahunze bamwomoye bagira bamwice kuko murazi ko benshi bahunze kubera bari menashe bagira babice mbega uhunze ukingira ubuzima bwawe baca bavuga ngo dukunde igihugu baraduha rero uwo munzani
wabo bakunda igihugu ubwo babita ngo nabe ne gihugu ngo hari habe ne gihugu ngo hari habanyagihugu ibyo rero zo mvugo twe twibaza ko mu gutwara taruko bategerezwa kugira nta wase kwa matora terere mugabo nibabyicarire neza bigisha abanyagihugu bagire education civique hanyuma umuntu agende no guterera abinezererewe mugatari guterera ku nguvu amwe bakubwira ngo agakarne ngo utari mu gakarne bronka ya testation cyangwa ngo muzoro ngi ya testation noneho ndanezerewe cyane ko nabanyagihugu ariko baratwumviriza bo nyene nibo umunsi urize n'abazotsinda bavuga bati iki kintu nico cyaki kintu sico naho uyu munsi bo babafatiwe amaboko imugongo ejo bazotsinda baronka umwanya wo kuvuga icyo biyumvira mugabo urazi ko uwo muri iyi minsi bigoye kuvuga icyo umuntu yiyumvira kuko uvuga icyo wiyumvira bakarara barakwiruka
reka tubandanye tugaruka ku mirongo ya telefone dufite kandi Jerome uratwumva
ndabumva cyane neza
irindi zina nahuri
nitwa niyo nkuru Jerome ndi mu gihugu cy'u Rwanda
yego ufite icyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo
basise intererano n'icyumviro
yego
yego ndabandije kuramusha nawe batumiriwe nyine mwadutumiriye
barakumva
haramutse
yego mucyane hanyuma gutera intererano y'amatora yo muri Bemire Gwente ntibyari bibi gusa ni kubera nyine nabo baca barenze urugero umuntu bakamufata ku nguvu uwo Eric ariko aravuga ngo amafaranga 2000 ngo amafaranga menshi mu mwaka yewe ndabona ayo mafaranga 2000 ku rugo ko ari amafaranga menshi cyane tuma ari menshi cyane bamwe ntitugira akazi yewe hari abantu bize guhera kera no bicaye muhira bahiga akazi bakakabura kubera usanga ngo baba batarimo muri uwo mugambo uri ku butegetsi ugasanga yibereye ngaho wewe ijoro nka karaka k'amafaranga 1000 cyangwa 500 ku munsi ukenera gupfura mwaga kate cyangwa akavoka urarurije hanyuma ujye gutanga ibyo 2000 ubikuye ikindi nacyo yavuze yuko ugwaruka ngo amafaranga ngo barafite amafaranga ntayo ariho ubundi uronka ubwo tuzo gukora tukuye hehe ko tudafise nyine ku mufuko utigera uronka akazi muri icyo gihugu cy'u Burundi twege hari birantanga tuge yayivuze kubera yicaye mu biro ntabyi no hepfo mu mitumba arebe ukuntu abantu babaye ibyo jewe kuba yabivuze jewe ndamutegera neza kuko yibereye nkaho mu biro abona byose ko bitunga natwe ntibagwize ubuzi natwe dukore nk'uko bakora hanyuma natwe dutange iyo ntererano niko ndabibona hanyuma umunyeshuri ko bavuga ngo ku rugo n'2000 ufate nk'uwiga aba mu ndaro icyo gihumbi bavuga yotanga so ababyeyi bagitanga urumva ko ari 3000 ku rugo rero uko niko nabibona gusa yaba batugwiriza natwe ubuzi tukaburonka guterera yari hazima nta ngorane yabahaho yego murakoze cyane
yego murakoze Eric muhabwa iki
arakoze cyane ni uko nyine nibaza ko atanzi nanjye ndi umunyeshuri kandi yumvise soke ugwaruka muri Afurika ibaza ko inkora nta namujye inkora ndo mu volontaire je narabize yarakoreye muri societe civile yaramishaje nyine ingana kandi none narumishaje azuriho muri societe civile hanyuma ibyo biro ndabyitaye mu mwaka ndabihembwa ndimwo nyene mu volontaire icyo nago babanza kimenye hanyuma avuze ati nicaye mu biro simenye ibibera hasi jewe nibaza ko ntari mu bantu batamenye bavuga ko batamenye ibibera mu Burundi kubera ko ishyirahamwe ryanje rikorera mu makomine yose agize u Burundi hanyuma ndi depasa nkagenda imisima ndi Bujumbura niyo mikeya nkashikira ku kivi nkabona ingene abanyagihugu babayeho ibyo mvuga rero si ibyo nkora mu mutwe ndabikora ku kivi hanyuma ariko aravuga ati urumva ati bari bakwiye kugwizwa ubuzi n'iki je nibaza ko ni hamwe nyene abantu tudashima sino ugiye kuraba nk'ibyo leta iri kirakora nk'umurazi ko kuva leta ego ibaho Burundi bubaho nta namwe bari bwavuge bati mu mantuze mu makomine abashaye komine izo ziraronka miliyoni amajana atanu ubwa mbere barabanza barubaka amazu barubaka amashure munyuma umukuru w'igihugu aravuga ati imice 80% by'amafaranga nakoreshwa mu bikorwa by'iterambere abantu bijukira amakoperative abantu bijukire commerce abantu bagira iki hanyuma biteze imbere twe turafite abantu by'ukuri bize kandi sindi mbeshere kandi ni nayo je mvugisha ukuri kubera ko sindi umudiplomate mvugisha ukuri nkababwira kugira ngo ejo bashobore kugira abumva bagira icyo bakuyemo kuko nimba warize uyu munsi ukabona ko leta ishoboye kugira ishoboye gutanga akazi mu makomine muri komini wawe akaba ari miliyoni 500 zisirikira ku mwaka hanyuma baba gutatunga nyene akaba aribo bamabaza mbaje gusumisioni wanyu witwa ko wizi shure oriye ngai wanyu kwa kreya cooperative ukreya entreprise n'ibihumbi 40 mugiye hamwe muri abantu muri abantu 50 cyangwa ijana babashomeri ntimushobora kubura amahera ibihumbi 40 mugakreyo entreprise mukerekana by'ukuri votre capacite mwakuye ku ishure kuko ndibaza neza ko ibyo turiko turiga ku ishure sukugira ngo bigume mu mikwe yacu twicare tugume twitwa izina abashomeri nukugira ngo tugire mise en application y'ibyo twize dushobore kwerekana ko by'ukuri twaciye ku ntebe y'ishuri mugabo ntitwize kugira ngo twame duhanze amaso leta sampulusa andazi twigira ibintu bitandukanye n'iz'ukuri ahubwo abo bandi ko twe tudashaka gukreya ubwo buzi bakaza iwacu natwe baje kutubwira bati duha akazi ngaha leta tukayifasha kuko ugiye kuvuga ngo leta ni bande leta ni jewe leta ni wewe leta ni naka wewe atacu shobaye gukora muri iyo leta nta na kimwe uzo gukorera kubera ko leta ni nka n'ishyirahamwe bigize iki ishyirahamwe biri ngaho leta gira abanywanyi bagira ama contribution iryo shyirahamwe urizogira nzotera imbere gute ishyirahamwe riteza imbere na bene iryo
ndaguciriyemo
shobaye gukora ngo duteze imbere iyo leta tuzoza kukama ibyo tutayaye bizomera nka kwa kundi kumuragizi ashobora kuragira impe inka ntagire ntayahirira ubwatsi mugakifuza kuyikamisha
reka ndababaze ntabaciriyemo mwe mwitegereje murabona iyo myidogo y'abantu bakiri bato baheje nk'amashuri batagira ubuzi bako bavuga ko batagira ubuzi batabona baheza amashuri ntibabone iyo baja mwe mwavuze ngo gugwaruka ngo rushomeye ngo kenshi ngo namakosa yago ngo ruzera kuri leta ubona leta ishyiraho uburyo buhagije bwo gushobora gufasha abo bakiri bato barangije amashuri kugira bashobore kwiteza imbere ku bwanyu mubona leta ikora ibikwiye
ego leta jende ko daraba urabye amikoro yayo nahigeza iragerageza mu gukora na cyane cyane gutora amategeko yubahiriza abantu gukira bakoshe gukora utwo wabo ugiye kuraba nk'ubu barazize kujya kigo ati kiye kigo ati kugira ngo n'umuntu ego turazi ko ugiye no kuraba noze baravuga ati capacity ya education mu Burundi hitre noze n'iri treze experimente baracha bashaho n'aba expert bashaka kutwigira imigambi bazizona ba expert bakwigira imigambi bacha bashiraho n'umugwi ugejeje kwigisha abantu bazifuza guko kunyene bashobora kwihangira imirimo inyene bashobora gukora ibikorwa inyene bashobora guteza imbere entreprise yabo munyuma bacha baravota je amafaranga 5 miliyoni shahe kwa mini ajya yonyene nk'umutaneri afite 5 miliyoni mu komini mukagenda mukagira entreprise y'abashomeri kubera ububeshi ntibaramenyera ibintu bya sumisiyoni iki mu makomine usanga amakomine yose y'igihugu cy'u Burundi ugiye kugira amaetide usanga abantu basumisiyona ari banyabujumbura babagweza tunga aribo bideplasa bajya mu makomine wanyu leta iranasubira avuga iti umuntu w'umuntu uzeye w'umunatisonga muri iyi komine mukiviyo sumisiyona cyo kimwe n'uwundi yavuye mu yindi ntara tuzomwongerera ko nka bempurusa yayo yasumisiyonye ko bya doha mashanse abavuka ntara abavuka ngaho muri iyo ntuze muri iyo ntara mugabo twebwe icyo dushyira imbere ni turakenye neko turiko turakena dukora iki jisine ariko aravuga ati murakenye muragisika ariko akora iki ngo abanyagihugu bogorore abandi bose ni tuzoguma muri turakenye twiteze umenga ati hari ikindi kintu twiteze hari uwundi mubyeyi twiteze wundi azoza kudufasha kudukura muri ubu bukene
ariko umwe mu bahamagaye baduhamagaye yigeze kuvuga ko bitoroshe nkuko mwa muri ko mubisigura avuga ati umuntu adafise ikarata y'umugambo uri ku butegetsi kuronka opportunité nakazi nikibazaho muhavuga iki
bo jewe disine ndadufasa banywanyi beshi nga nago matenda mu inimero ya WhatsApp cyane n'uwo nimba ari karanyumvirize niyo yabafise ikarata y'umugambwe je singeneye ko ukugira iki ayindungikire kuko je yabafise abanywanyi 60 mu Burundi nta muntu n'umwe ndabona afise ikarata y'umugambwe muri abo harimo abasendede FDD harimo n'abarimo mabanga muri sendede FDD nta ntuze nta muntu ndabona afise ikarata y'umugambwe sendede FDD je ndigera mbona cyangwa mbwira ati je burya ndafise carte de membre y'umugambwe sendede FDD kuko nkuko bavuga aravuga ati umugambwe sendede FDD ni abanyagihugu sinzi rero ingene batunganya ayo makarata bakayanyegeza cyangwa bagashaka kunyegeza nk'abantu 60 cyangwa bangahe ugasanga bayanyegeje rero ibyo by'amakarata nibaza ko nawe nyine ariko arabivuga atarayibona niyo abamaze kuyibona arashobora kubitubwira agacana yitufotorera akayiduha akayikwiragiza tukayibona nimba amaze kubona ikarata y'umugambwe sendede FDD jewe mvugisha ukuri nta karata y'umugambwe sendede FDD ndikira mbona nabo bariko barabivuga nukugira gusa batyoza bo batavuga rumwe naye handi hoho nta makarata y'umugambo sendede FDD itanga ndibaza nubwo mwatumira umuvugizi w'umugambo sendede FDD yababwira ko ata makarata muri sendede FDD ahari kubera ko tuba mu Burundi abasendede FDD n'abantu turabana nibo benshi ntabo turigera tubona tuba tubibona cyangwa akavuga ati jewe urya ninje muri sendede FDD ngikarata namaze kuyironka icyo nzi barabinjiza ku mugaragaro hanyuma ama media agakorana bakavuga nakura abaye umugumyabanga bakamuha impuzu n'umwambaro gusa ibyo bindi iyo ibyo amakarata yandi sinzi ko bizine bayifise
erega ntiduhagarara ku makarata n'uwo mwambaro nico kimwe ni karata kuko umaze kwambara umwambaro baba babona yuko uri umunywanyi wabo hanyuma ikindi naco nashaka kuvuga nuko ego uri kuri terrain waragiriwe amahirwe nyene y'ukwitegemvya ariko ibyo uri kuravuga abantu bariko barabyumva barumva uvuga ukuri barumva utavuga ukuri aho niturinde kuhahagarara ibyo barabiza barundi bo nyene ejo bazobikubaza bazokubwira bati mbega bijya wavuze burya uri siri ibyo kuko nyene barazi ibyo babayemwo ingene baronka akazi ingene bashomereye hanyuma ifi navyo uri kurivugira numva banovuga ko ari ukubakindaga kubakindira ku mubyimba
ndamushaka ko mwiki tuba amaproposition apana kuguma mwidoga tanga amaproposition kugira ngo Uburundi twogorore nkuko ndiko ndavuga ni abajene bariko baravuga ko bakenye
amaproposition nayatanze amaproposition nayatanze
ari disponible pour les aider créer des entreprises nawe iyo uri kufasha iki kugira ngo Uburundi bwogorore kerezole strategie necessaire ziri ntoze ziri pratique pour aider abo bantu uvuga ko bakenye
mukabishure Eric
tumezuko turi banaho nikora ivyo nta
n'umusozo cyane bishure Eric reka abishure madame Justine
twe twamubwiye tuti ikintu cy'ambere leta yokora yokora neza imigambi ishobora guhakazi abo bashite nibaza ko amastatistike ahari ibintu turiko turakura mu mutwe abashomeri ni benshi cyane yavuze yuko bashomereye kubera ariwo babyigira kubera tayiforo bagira mbega ayo mahera yo muri komine nibangahe bayagira ko akshi nibangahe bayashikira icyo ni ikintu kikomeye twagomba kubanza kubaza nibavuge bati umugambi wagizwe gutyo abo bantu bamenyeshejwe ingene bashobora kubigira ingene bashobora kuyashikira kandi atabyo gutoranya kuko nareke kwisamaza arabizi neza ingene bigenda ugira ikarata utagira ikarata arazi ko baza abanywanyi babo arazi ko atari uwo ari we wese ashikira ya mahera icyo rero leta imaze kugikora ikabanza igashikiriza ikorganiza abo bajene nabo banyagihugu bose ikabaorganiza kugira bamenyeshwe iyo migambi bamenyeshwe ayo mahera yatanzwe ku makomine n'ingene bazoyashikira bagaheza bakabafasha ku kwiorganiza nibaza ko inyishu yubwo bukene izo bitanguye kuboneka.
Reka Moyizo
nacho babajije bati mbega turazi iyayo mahera zoja turazi ibimenyerewe mu Burundi inge na mahera yuruzwa anyuruzwa nabande ibyo byose birazwa. None wewe ushaka kugira ngo ufashe kandi aka bon gouvernance ira haba.
Reka tubandanye ku murongo wa telefone
dufise ku murongo na kugira icyo mfashikirije nga
reka unyaruse gatoyi ku mwanyu giye kugenda turafise uwundi duhamagara indi
ati none ati barimenyeje byo byagenze gute nta komine nimwe abasanteri batakoresheje amanama y'ibijyanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga amakritere kandi nta kuntu nzeya ministeri ya development communal itagize kugira ngo ishireho formulaire yinge n'abantu bashobora kuyitunganya n'inge n'abantu bashobora gutegura imigambi kugira bashobore kuyashikira. Hanyuma nibaza ko bamaze kubigira barabandanya n'ubu bahimiriza bati nimunyaruke mugire muje hamwe mukore tuzofasha abantu bari hamwe dore bico nico bama bariko barashikiriza ati abantu bigenga abo bantu baduza mu nyuma mugabo tugomba tubanze dushire hamwe abantu bavuga ati twe tugiye hamwe dukora ikino kintu z'ingufu dushobora kubona ko bashobora kushika kuri ntunze kuri resultati binyaruka ati abantu bantu nibo twishaka gufavoriza rero nibaza ko byarasiguwe neza bikwiye hasigaye ko natwe tuja ku kivi ntitugume twiyumvira uko sino tuzosanga abandi bakerebutse bamaze kugira kushika kure cyane go
murakoze reka Moyize
byiza cyane ni haba transparent.
Ego reka tubandanye umwanya ugiye kurangira dufite Moyize ku telefone. Moyize uratwumva?
Ego ndabuga cyane. Mwiriwe
mwiriwe uri he irindi zina ikibazo n'intererano unyaruse? Ego ufite ikibazo cyangwa intererano?
Intererano ni ibibazo.
Munyarutse
umufaso akaravuga cyane cyane ngo banyanye umugambi cyo mudegege ngo bacuke na makaracha naje mu cyo gihe cy'umukuru umugambi muri cyo mudegege muri cyo South Africa nayo akato nani yo rufite ngo bandi bari kubesha kubaze ko bekubesha kabisa yo kata nani yo umugambi cyo mudegege nani yo batanga uso umuntu wese nina gihugu dufatanye no muti w'akatanya wa mafaranga y'inera ya matora umuntu wese amafaranga yatanye ku giti ciwe na muntu akubitse inkoni rero ko atatanye amafaranga y'inera bigareye kuvuga amajyamo meza ngo baje bafashe n'abandi ko ati gihugu bategura amatora y'2020 na kana kana ejo muntu ejo ne haje mu 2020 bazi bitwaje ngo barinze amatora rero bati ye gisigaje mu gicoro nabo nabonyene bagerije mererano mererano nazo bibaza ko dukeneye cyane bazigana tuzifashaye twubaka igihugu n'ubwo igihugu nagari cya Petero Murundi igihugu kizaje ariko ndayishimi igihugu ni cy'abarundi bose nibaza yafata babonye ko dufatanye kubaka igihugu.
Murakoze
yego ngo gitere imbere ndakigeze imbere nabandi kuko ndi n'ikigo cyo kugira nabi ubuto ndukaye mare hanze y'igihugu abonye na bako bavuga mu fashion ndazi ko afite amacinga menshi y'igihugu batwaye hanze y'igihugu.
Reka bishure umwanya ugiye guhurangira mu mwishure madame Justine.
Ndamwishure ibiki wowe umva atari ko aravuga cyo Kimena Eric je navuze ngo mvuga nti bakubagara ku ikarata basitwireke bafise uniforme ivyo byose barazi umunywanyi wabo ko ambidantisha kuri cha gitenge gakye gitenge tasubiriye ikarata. Hanyuma ibyo byo kuvuga ngo amatungo ngo ofise mu gihugu yewe ngo nigiriye hanze nibaza kwica tutokigaruka ko uyu munsi ni jewe eja zoshobora kundi sindamuteze bya novuga ngo iki sindamuteze sindamwifurije nabi mugabo kuri icyo kibazo cyo kuba uri hanze wivugira icyo ushaka arakigenza buhoro kuko nibaza ko ntagiye hanze kubera kugushaka naje narifuza kuguma mu gihugu kigira nterere neza demokrasi ntangi ibivyumviro atari ivyumviro bagoma bavuga ngo ni ivyo wanki igihugu ngo ngo twe ntidukunda igihugu. Nibaza ariko icyo kibazo twakigaruka ku wundi munsi anjour l'autre tuzotira tumenye ukunda igihugu n'utagikunda.
Hasigaye nk'imisegunda 15 Eric ijambo rya nyuma imisegunda 10.
Ego murakoze cyane nagomba shimire zisine ngo nziza nongera ndamwifuriza gutaha kugira ngo aze tubandanye ibikorwa twarimwo byo muri societe civile n'atanikizi nimba ari yo nasaba yatinze kubibana neza hiyo aze azaraduha amastrategi ngene twokorana amabwize n'amafo hiyo ayarungi kino
murakoze
yandanye cogorora
murakoze
nyampamagaze ntera
kama murakoze Eric umwanya urarangiye
bashobore kwitabira guterera
amatara turabashimiye turashimiye turarangiye umwanya urarangiye Eric murakoze yari Justine Nkurunziza yahoze ishira hamwe Cosome na Eric Nsengimana serukirishira hamwe ajab twariko turavuga kuvyereke ye intererano ku matora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi dushimiye aba dotea kama gashikiza ivyumvira kubaza n'ibibazo namwe se mwakurikiranye iki kiganiro tubifurije ibihe byiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.